Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Kuri mikoro muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwaramukanye Imana mbahaye ikaze kuri radio yanyu.
Igihe intambara iziye nagiye muri Kongo mpungirayo mpungutse rero nja mpungukira ku mase. Vuye ku mase rero urumva niho twaza ngaha. Oya Jesse sobara gusubira kuko urumva umugabo wanje yapfuye 72 mwamutsa gitwara igihugu je no banyimenya niyonje.
Uwo ni umwe mu Barundi bagize imiryango igera kuri 260 yabaga muri site ya Charama yategetswe kwimuka. Abenshi bavuga ko leta yabatereranye. Iyi nkuru turayigarukaho mu kanya. Ni nyuma makuru havugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Rosine Munezero. Rosine waramutse neza.
Mwaramutse Eugenie, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere hano mu gihugu cya Mali. Ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya ribandanya gusaba igihugu cya Mali ko cyo kwemera amasezerano cyasabwe kugira ikibazo cy'abimukira bagana ibihugu bya Buraya gitorege umuti. Igihugu cya Mali kimenyesha ko ibyo cyashikirijwe n'ishyirahamwe rya Buraya bidakwiye kugira gishobore kuduza ubutunzi cyongere gihagarika urujya n'uruza rw'abimukira. Dauphine Coulibaly amenyesha ko abarenga icyakabiri cy'abanyagihugu mu gisagara rongoye babeshejweho n'amafaranga barungikirwa n'ababo baba mu mahanga. Ikibazo cy'amafaranga akaba aricyo cyabereye inzitizi ibyo biganiro. Umushikiranganyi ajejwe imigenderanire n'andi makungu muri mu gihugu cya Hollande amenyesha ko Mali yoronswa amafaranga angana n'imiliyoni 150 z'amadolari kugira gishobore gushinga imigambi yo gufasha abo banyagihugu. Uwo mushikiranganyi avuga kandi ko Mali isabwa kucishira habona intonde z'abimukira baturuka muri ico gihugu bataha uburenganzira bwo kuba mu bihugu bya Buraya kugira bashobore gusubizwa iwabo. Kalilu Sidibe, umuhinga mu bya politike muri kaminuza ya Bamako muri Mali, avuga ko abantu bamye bagerera kuva kera. Akavuga kandi ko icyo kibazo kigoye narijya abimukira ari bo baheza bagatunga imiryango yabo bakanateza imbere igihugu basanzwe baturukamwo. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye ibihano ku gihugu cy'Uburusiya ku bijyanye n'ubunyonyezi buciye muri informatique hamwe no kuba icyo gihugu cyarivanze matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi guheze kwa 11. Ibyo bihano byerekeye kandi hohoterwa ryabaye ku bakorera mu biro by'ubuserukira Amerika i Moscou mu Burusiya. Perezida Obama amenyesha ko ibyo bihano ari uburyo bwo gukingira inyungu za Amerika ku nyifata itabereye y'abanyamahanga. Ibyo bihano byasohotse kuri uyu wa kane bikaba kandi byega abarusiya bashika kuri 9 bakorera mu bisata byagize uruhara muri ubwo bunyonyezi. Abakozi ba Leta y'Uburusiya basanzwe bakorera hano muri Amerika bashika kuri 72 bahawe amasaha atarenze 72 kugira babe bavuye ku butaka bwa Amerika. Abaregwa ko bakoze ibikorwa bidahwanye n'icyo bari bajejwe. Perezida Obama yatangaje kandi ko Amerika n'ibihugu bisanzwe bikorana bizoshira hamwe mu ntumbero y'ukurwanya ingendo y'Uburusiya ku bindi bihugu hamwe n'uburyo icyo gihugu gica kubiri n'ingendo ya demokarasi. Umwe mu bategetsi mu biro bya Perezida Obama amenyesha ko atagukekeranya ku Burusiya bwivanze muri ayo matora. Akavuga kandi ko ibiro bya Perezida Obama byibaza ko Burusiya bushobora kuba buriko buragerageza kwivanga no mu matora y'ibindi bihugu. Umuvugizi mu biro by'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya amenyesha ko Amerika iri kiragerageza gusambura imigenderanire isanzwe hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri. Sean Spicer, umunyamabanga mu gisata cyo kumenyekanisha amakuru ku ruhande rwa Donald Trump, asaba ko ibyabona by'uko Uburusiya bwivanze muri ayo matora byoshyirwa habona. Muri Siriya, Leta imenyesha ko yahagaritse ingwano kuri uyu wa kane nk'uko byari byasezeranijwe. Agahengwe kari gategekanijwe gutangura mu masaha ya saa sita z'ijoro mu masaha yaho muri Siriya. Ayo masezerano aje akurikira agahengwe kagiye karatangwa mu minsi yahera. Akaba yega Leta ya Siriya n'imigwi itandukanye y'abagwanyi yamara ntaho afata abagwanyi ba Leta ya Kiisilamu. Ibihugu by'Uburusiya na Turukiya bisanzwe bifasha Leta ya Siriya bimenyesha ko bizokora uko bishoboye kugira ayo masezerano yubahirizwe. iryo hagarika ry'intambara rije nyuma yaho Burusiya, Turukiya na Siriya bitangarije mu ndwi iheze ko byiteguye kujya mu biganiro by'amahoro inyuma y'intambara yari maze imyaka itandatu. Mu gihe ako gahengwe ko kubahirizwa bitegekanijwe ko hazoca hakurikira ibiganiro by'amahoro mu kwezi kuza kwa mbere mu gisagara cha Kazakhstan ku mugwa mukuru wa Astana. President Vladimir Putin w'u Rusiya amenyesha ko ako gahengwe kadafashe cyane, yamara ko leta ya Siriya hamwe n'imigwi mikuru y'abagwanyi bamwemereye kubahiriza ayo masezerano. Igipolisi mu gisagara cha Rio de Janeiro muri Brazil cyatangaje ko ubuserukira ubugiriki aho muri Brazil yabuzwe ibirengero ryiwe kuva ku munsi wa mbere. Mu itangazo ryasohowe n'igipolisi kuri uyu wa kane rimenyesha ko Kyriakos Amiridis yagiye ku mugoroba wo kuwa mbere mu gisagara cha Nova Iguaçu ku birometero 40 uva ku mugwa mukuru wa Brazil uja mu buraruko bushira uburengero. Amiridis yarasanzwe ari mu karuhuko, akaba yatekanya gusubira ku mirimo itariki 9 z'ukwezi kwa mbere. Ibiro vya ambasade ntaco birashikiriza kubijanye n'irengero ryiwe, yamara bimenyesha ko bikirindire yandi makuru. Imenyesha makuru bikorera muri Brazil byatangaje ko umukenyezi wa Amiridis ariwe yatanze makuru y'irengero ryiwe, akavuga ko yagiye avaho bari bafatiye akaruhuko igisho rikaba ryabaye iryo. Igipolisi cha Rio kimenyesha kandi ko kiza catanguye amatohoza. Aya akaba ariyo makuru twari twabateguriye avugwa hirya no hino ku isi. Ayandi makuru n'ibiganiro murabandanya kumwe na Eugenie.
Urakoze Rosine kuri aya makuru cyote zacu. Hayo namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.voa.com. Turi no kuri Facebook ijambo ni radio yacu. Amakuru y'Ijwi rya Amerika tuyakomereze mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gihe mu mujyi wa Kigali imirongo yabaye miremire ku mabanki y'abishyura ubukode bw'ubutaka, abaturage bo mu mirenge ya Kigarama na Muhazi mu karere ka Rwamagana baravuga ko kugeza ubu batarabona ubwishyu, bakaba bategereje icyo ubuyobozi buzabategeka. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kabuye.
Itariki ya 31 za buri mwaka uba ari umunsi wa nyuma wo kwishyura imisoro ikomoka ku bukode bw'ubutaka. Mu minsi ya nyuma imirongo iba yabaye miremire ku mabanki yo mu mujyi wa Kigali, ariko byagera mu cyaro ugasanga abaturage bisa nkaho bitabashishikaje. Aba ni bamwe baganire n'Ijwi rya Amerika bo mu mirenge ya Kigabiro, Muhazi yose yo mu karere ka Rwamagana.
Turabizi, twarabyumvise no kuri radio byaravuzwe, gusa wenda kibazo kiba kiriho n'amikoro nyine abatari yaboneka.
Birebye ubutaka utuyeho n'icyo bukuraho, usanga amafaranga y'imisoro ari menshi. Ugenje n'ibyo dusaruramo ntabwo amafaranga yabona.
Ntabwo ndasora, ariko ubundi mu mwaka ni 600. Kuyabona uri umuturage ntabwo byoroshye. Erega abantu bafite inzara n'ubukene.
Abenshi ntayi batanze.
Nimba afite abana batandatu cyangwa barindwi, kugira ngo mbone mituweli biba ari ikintu kiba gikaze. Njye nagiye kubarisha ngeze iyo batangira kunca amafaranga 560. Mbona nta bubasha afite, ntabwo nigeze nsora kuva icyangombwa cyazo ubwo naba mbishye.
Ntabwo tujya dusora na rimwe, ahubwo
ntabwo nzi umunsi.
Umuturage nimba afite isambu nka hegitari 3 yari iri mu buhinzi, yari isanzwe iri mu buhinzi. Umuturage ukaza ukandikaho ku cyangombwa cy'ubutaka ko iyo sambu izasorerwa 180,000. Nk'icyo twibaza, uwo muturage 180,000 ntaho azabikura. Gusorera ubutaka bimaze imyaka 3 ntarasora. Imaze nimba ari 180,000 ni ugukuba 3, bimaze kugera muri 2,200,000. Abaturage aho bahagaze ubu we avuga ko leta nishaka izaza ikayitwara kuko ayo mafaranga ntaho yayakora.
Ubukene nibwo abaturage bahurizaho nk'imwe mu mpamvu zituma batitabira gutanga imisoro. Hari ikindi cyiciro cy'abaturage bavuga ko bazi imisoro basabwa, ariko ugasanga batagira umuhate wo gushakisha uburyo bayitanga, ndetse si benshi bazi ko kutishyura imisoro ku gihe bibagiraho ingaruka.
Ko nta kintu mfite se iwacu ni burengerazuba
ko ntabwo basora.
Barasora ibibazo byo gukena ibyo bibaho, ugasanga twararanyije.
Iyo muraranyije bigenda bite?
Ntabwo turabimenya. Ntabwo tuzi iki tutegerejeho. Tubyumva kuri radio ngo harimo ibihano.
None se imyaka yindi wagiye usora, ibyo 50 warabisoraga byagenze
gute? Oya, harimo abantu benshi bagaragara ko badasora. Ntabwo nigeze nsora.
Bizagenda gute?
nabigenza nti na twazabikora gute se ko natwe twasanze nawo basha bamwe tuzabona
umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Muhazi mu karere ka Rwamagana Egide hanyurwa imfura asobanura ko umuturage ukennye utabasha kwishyura ubukode bw'ubutaka bwe abasabwa kubimenyesha inzego z'ubuyobozi kugira ngo asonerwe
iyo ari mu kiciro kigaragaza yuko atishobora adashobora no kwishyurira ubwo butaka biramufasha akandika bakagaragara yuko ari mu kiciro kidashobora kwishyura baramusonera
Komiseri Gakwerere Jean Marie Vianney ushinzwe imisoro yahoze yakirirwa mu turere mu kigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro avugana n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefoni yigendanwa yavuze ko ikigo akoramo icyo gishinzwe ari ugukusanya imisoro ku bibazo bindi byaboneka mu baturage byajya bikemurirwa mu nama njyanama za buri karere
itegeko rivuga rivuga ko umuntu wese utishoboye njyanama niyo imumenya ikaba yamwegeza nshinga yamwegezanira umusoro iyo batarishe twe nka tax administration turakomeza tukabiyishyuza kugeza igihe bazatwekera dokima iregeza nshinga ku musoro urumva ni nayo njyanama nishyiraho umusoro nishyiraho ibiciro kandi ishyiraho ibiciro ivuga iti muri budget y'uno mwaka tuzakoresha nayo azavaha naha ni ukuvuga ngo rero ni nayo ifite uburenganzira bwo kuvuga ngo kanaga turamwegezoneye kuko abantu bose iregezoneye kandi yakuraga ibihabuze
iyo batamusubije nk'umuturage wenda kandika ntibamusubize bigenda gute
twe ni nka tax administration turakomeza tukishyuza ahasigaye tukamubwira ngo najye kubaza njyana ko njye igihe batarama y'igipapuro kihagarika kwishyuza nzakomeza mwishyuze
mu gihe gitegerejwe kumvikana hagati y'inzego z'ibanze n'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kuko abaturage bakora ngo bave muri iki kibazo impungenge ziracyari zose ku baturage bataza amaherezo y'imitungo yabo asumta kaboyi Ijwi rya Amerika mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba
urakoze asumta kaboyi kuri iyi nkuru
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tuve mu Rwanda tujye noneho mu Burundi imiryango igera kuri 260 yabaga muri site ya Charama mu majyaruguru ya Bujumbura yategetswe kwimuka kuri uyu wa kane bose bajyanywe mu ntara bavukamo uretse abavukiye mu murwa mukuru Bujumbura inkuru mugezweho na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza
jewe nta kandi kazi jewe menye gukora nga mu iki gisagara ndende umurovyi niyo urubwo ngenda abantu baramvira ko ninzara ndende umurovyi
Umugabo ari kwarana na kwinjira mu ikamyo y'igipolisi kugira ngo aduganwe mu ntara ya Muyinga mu buraruko bw'u Burundi bene umukenyezi wiwe n'abana biwe babiri iruhande yiwe hari abandi bari kuburiza ibirago n'ibindi bikoresho byo mu nzu no gukinjika imbere yo kwimuka abo muri site ya Charama ni bo bibomore ya mazu bahagarikiwe n'abajeje intwaro igipolisi n'abaserukire bushikiranganje bwo gufatana mu nda ariko bamwe muri bo nka Ina Mariza Rehema bemeza ko batagira iyo baja
kugeza ufise umwana yavutse mu 2000 arafite imyaka 16 mfise wavutse mu 2003 mfise uwundi mwana kwizite imyaka 8 ni ukuvuga abo bose sifise urwego negamiramwo meze nk'impfubyi ubundi ngo ndiyumvira aho nza gushikira n'ibyo nza kujamwo n'abana byose nimba byambanye rudube
Rehema wenyine avuga ko atagira icyefo cya ruguru na Bernadette Gakecuru w'imyaka 73 niko kuko
naje nzananye n'umugabo wanje ari umusoda 72 rero baramwica umugabo wanje ari muri bamwe baciye baba basoda mu Burundi atamusoda n'umwe arabaho mu Burundi hanyuma rero arahoera giye gufa nshasigaraje nyene ndeza abana ngumanyerera nchingero gucyo nyene ari imvuvu igihe intambara iziye nagiye muri Kongo mpungirayo mpungutse rero njamungukira kumase vuye kumase rero urumva niho twazanga Oya Jesse nshobora gusubira kuko urumva umugabo wanje yapfuye 72 mwambutsa gitwara igihugu je no banyimenya niyonja urumva n'umugabo wanje itongo yasize mwene wabayaciye ari gurisha naho mfise nshikira
Reka n'uwo mukenyezi wundi nubwo akiri muto ntabona neza haje hana abana biwe
Uyu mwanya nisa nabuzi yonja niyomva no mu mutwe hose byamaze guhinduka Jesse nzi yongene bigenda ndarara ku nyimba ndarara ku ibara barasimba n'ahantu nja kurara
Abandi nabo nk'uwo mukenyezi babazwa no kubona bategekwa kwimuka kandi bari mu ntwaro ya demokarasi
Kubona turi ngaha tukatwangajwe nk'iminyamaso inyamaso zavise naho zibaye aha aye ikibazo hoki twebwe harageze gutora twebwe yisite iyi nyene nso twabaye abambere ariko ngaca mbona yuko ngaha duhagaze ngaha aye aha nyene tukatwangajwe n'abo twitoreye kuko yaza sebarundi yaza kuvuga ati iriya site ndayizi nta n'umunsi umwe yagarukiye ngaha cahajya umugore wiwe umugore mukuru w'igihugu ntiyaje kutugarukira ariko hari yamabagiye ariko mugabo imana y'umukirira bibi
ikindi kibabaje imiryango n'abana bataye amashuri
twari twarose amashuri bigoranye mu myaka ibiri yari haciye abana batiga none ubu naho bize igice kimwe aciye bangara ntituzi rero iyo bazotera baja ntituzi iyo bazokwiga kuko ukwangara n'ugutunganizwa ntitwatunganirijwe dusewe n'abangajwe nyene nk'uko twangajwe n'ubwa mbere
imbere yo kujanwa mu ntara baturukamwo umuryango wose wahawe ibiro 10 vy'ibiharage na 10 vy'umuceri ivyo biro nyene nivyo vyaronkejwe abasigaye Bujumbura uwo mukenyezi ntabishima na gato
umaze kuba ufise umuryango nk'abantu 9 mu nzu ku munsi urazi yuko ushobora guteka nk'ibiro 2 none nk'ivyo urumva nta nico binamaze kuvyukuri nimba badufashe ku nguvu nibabivugisha ukuri turabafashe ku nguvu bagira batwangaze mu barabara nta naho dufise tugenda
Fiacre niyo nkuru arongoye umugwi wo kwiga ibibazo vy'abahora muri site ya Caramasigura kwiza imfungurwa nubwo atari nyinshi zatanzwe habanje kwihwezwa abo bantu ko bameze avuga ko mu bisanzwe atari bantu aho nikora ariko baharurwa mu bantu bafise amikoro make kubijanye n'amashure niyo nkuru yemeza ko barongoye ubuyobozi bw'indero mu ntara zose bamenyeshejwe ibibazo vy'imiryango kandi ko abanyeshure bazoronzwa aho biga tangorana abantu ba muri site ya Carama bari bahamaze imyaka 2 baje bava hitwa kumase ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika nubwo bivugira ko ari impunzi leta yemeza ko ari abantu biyegaranije hamwe gusa kuri uyu wa kane imiryango yimubigera ku 260 eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
turacyari mu Burundi umukuru w'urunani rw'amasendika yo mu Burundi Kosibu arafunzwe kuva kwa gatatu yahagaritswe ari mu ijenda mu nama ngo yaba yarimo kukangurira abahinzi kwivumbagatanya kugumuka inkuru mugezweho na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Tarasizi Gahungu umuyobozi w'ihuriro ry'amasendika y'abakozi mu Burundi Kosibu yahagaritswe n'igipolisi kuri uyu wa gatatu muri zone jenda ya komine Mugongomanga y'intara ya Bujumbura yari mu nama n'abaserukira abarinyi b'icayi bashorera ku hinguriro ry'icayi OTB riri ngaho nyene mu ijenda. Umwe mu bategetsi b'ihinguriro ry'icayi OTB avuga ko amanama Tarasizi Gahungu agirisha abakozi b'iryo hinguriro n'abahurikiye mu mashirahamwe y'abarinyi araye kugumura umufasoni Yvonne Girikwishaka umuhanuzi mu vy'uburimyi muri OTB yemeza ko ari uburongozi bwa OTB rwasabye ko warongoye Kosiba hagarikwa
itwe twasavye yuko bo turabira ibiriko birakogwa mu manama agirisha abarimyi bicaye n'abarimyi bicaye bo nyene babisavye kuberako bariko baronka amakuru azana ajanye n'ivyo bikiciro vy'icayi nibindi mu majambo make uyo onye ntiyigeza ca muri OTB dutohoje ntiyaciye no mubajejwe intwaro iyo umuntu rero atimenyekanishije birasaba yuko ucusaba abajejwe intwaro ko babanza bakamuhagarika bakabaza neza intumbero y'amanama ari karagirisha
muri nani rw'amasendika Kosibu icegera cy'ururongoye avuga ko baguye mu gahundwe bumvise ko umukuru wabo yahagaritswe Celestin Savyimana avuga ko iyo nama yari yamenyeshejwe uburongo yihinguriro gicaye cyo mu ijenda
twaguye mu gahundwe twumvise bahagaritse president wacu wa Kosibu yari kumwe n'abandi bajanye mu nama ya sendika aho mu ijenda muri komine Mugongomanga abapolisi bo babarabafa inama za sendika ni inama ziba zizwi bari banditse baranamenyesha nabo banywanyi bashasha yuko hari inama baramenyesha n'utwaye complexité ikore yo mwigenda sinumva igituma babafashe amategeko ararekurira ugomba wese kuja muri sendika
igituma habicuka kibi hagati y'ubuyobozi bukuru bwa OTB n'uburongozi bw'urunani rw'amasendika Kosibu nuko mwihinguriro gicayi mu Burundi harabifuza gushinga sendika ivyo barongoye OTB batifuza babona ko abarinyi bicayi boguma gusa mu mashirahamwe y'abarimyi kuko bivugwa n'umuhanuzi mu vy'uburimyi muri iryo hinguriro
ingene ibintu bisanzwe bitunganije mu rwego rw'igitegwa cy'icayi ama association y'abarimyi bicayi asanzwe hari kuva hasi kuduga gushika hejuru barafise inzego bonyene bitoreye gushika mu gihugu cyose rero kubera ko izo nzego zihari zisanzwe zizwi na leta gushika mbere no mu rwego nshingwantwaro rwa OTB ubuserukira abarimyi arimwo
icaba bacumukuru wihuriro ry'amasendika y'abakozi mu Burundi ariyamiriza ifatwa ry'indongozi ya Kosibu asaba ko Tarisisi Gahungu arongoye urunani rw'amasendika abakozi mu Burundi ihagaritswe kuri uyu wa gatatu yorekurwa atakirinze gusabwa icegera cy'umuvugizi bw'ipolisi cy'u Burundi aremeza ko inama yari remeshejwe na Tarasisi Gahungu arongoye Kosibu yari yizwe icyo yafatiwe nk'uko bivugwa na Moyize Nkurunziza nuko ivyo ariko bigivugirwamwo byari byo guhamagarira abarinyi bicayi kugarariza ubutegetsi bwa OTB warongoye ihuriro ry'amasendika y'abakozi mu Burundi afungiwe mu gasho k'iperereza mu gisagara ca Bujumbura ku mvo z'amatohoza nk'uko byemezwa n'icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi I Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste kuri iyi nkuru muri uyu mwaka turimo gusoza wa 2016 hari ibintu bitari bike byagiye biboneka ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda bigaragaza ko imigenderanire y'ibyo bihugu byombi itifashe neza inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
kwigenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka turimo niho haboneka abarundi ba mbere birukanwa mu gihugu cy'u Rwanda bajabukijwe uruzi ya Kanyaru bakirirwa ku mutumba wa Kinyovu muri komine ya Ntega ivyatumye birukanwa nkuko bisigura biratandukanye
uye mu Rwanda noneho nantagiye gusuma batugirije inama ati nimutahe kubaka igihugu cyanyu nimwashaka kugaruka nimwamara gushika kuri komine zanyu musabe ruse passe babaho uburenganzira nk'uwarimye hazasarura twibasubireyo n'amahoro
imbere yo kurungikwa mu mitumba n'intara baturukamwo babanje kwakirwa n'umushikiranganje w'intwaro we hagati mu gihugu no gukundisha igihugu amaze kubaha ihumure Pascal Barandagiye aramutswa ubwo bushikiranganje ntiyariye umunwa mu kwagiriza u Rwanda ko ari umubanyi mubi w'u Burundi
icambere yivuga nuko dufise umubanyi mubi nta gishasha kirimo nta gitangaza kuri twebwe kuko yaramaze kuvyerekana akatari gake
inyuma yaho abandi barundi barirukanwe baciye muri komine ya Bugabira bidatevye abanyarwanda barenga 10 bari basanzwe bakorera imirimo yabo mu ntara ya Kirundo barirukanywe umwe mu bakozi yavuganye n'ijwi rya Amerika yarashoboye kubona uko shebuja yirukanywe
yasohotse urupango cyasanganyira kuri portaye na police sone kuri portaye cyamusubiza inyuma sinzi ko yaje gutora byangombwa araza cyampamagara twinjira mu biro byiwe anyeke ibintu nyina sigiye umva nange sinzi ko banamurwaye ko nange byantunguye cyarambwiye ati cyangwa dusoka nyoga byihuta cyangwa mutwanye ne bacanguzimura ka gipolisi nta na kimwe yatwaye nta na kimwe na telefone baye muzaniye ariko aragenda nta yarefse yari kumurira
tubagije icyatumye basubizwa iwabo igipolisi cyamenyeshije ko bose batari bakwije ivyangombwa ikindi cyaranze ko imigenderanire tifashe neza ku mipaka y'u Burundi buhana n'u Rwanda ni ihagarikwa y'imodokari zunguruza abantu zivuye mu gihugu cy'u Rwanda nkuko vyashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye iyo ngingo yafashwe ku mvo z'umutekano ico gihe hari mu ntango z'ukwezi k'umunani yamara iyo ngingo yatumye abashikiye mwishigwa mu ngiro yayo batavyiteguriye bagira ingorane uwo munyakongo iharanira demokarasi yaravuye mu gihugu cy'u Bugande yabwiye ijwi rya Amerika ko aguye mu ngorane nyinshi
Tout s'est bien passé, on a bien voyagé, arrivé à la frontière, on a fait les formalités. Kwa
kitugendo neza dushitse ku mupaka twakoze ibikenewe byose dusabwa. Munyuma batubwiye ko turindira kugira badusake niho twahava tumenyeshwa ko tutabandanya. Ingorane nuko yabawujejwe imiduga canke abakora ku mupaka batatubwiye ivyo ari byo.
Et là nous sommes bloqués.
Mu kwezi kw'icumi uwo mwaka nyene agasoze sabanegwa u Burundi bupfa n'u Rwanda. Karongeye kwerekana ko umubano utari mwiza hagati y'ivyo bihugu intandaro ya byose ni inzu yasambuwe n'abantu buramatari w'intara ya Ngozi Albert Nduwimana yavuga ko ari abasirikare b'u Rwanda uwo mutegetsi w'intara ya Ngozi yavuze ko ari agasotoro
na gasomborotso nkuko kumbure u Rwanda rutaretse gusomborotsa u Burundi kuba yatakira na kimwe gisigura na gatonyi ko munyarwanda aza mu Burundi avuye mu gihugu ciwe aherekejwe n'umusoda mu kindi gihugu iyo hata kuba kumbura abanyarwanda bahafise nk'imirima twaye kuvuga kumbure ko bahaye amatati na makenye nene na matati namwe ashobora kuguhuza kwako gatumba barundi n'abanyarwanda kuko imirima yose harimo n'iy'abarundi
mu mpera z'ukwezi kw'icumi umunyagihugu wo ku mutumba Gatete muri komine Busoni y'intara ya Kirundo yariciwe mu kiyaga ugweru abajeje intwaro umutekano ndetse n'abanyagihugu bahegereye bavuze ko ari abasirikare b'u Rwanda bamurashe igisirikare cy'u Rwanda kikaba carabihakanye kwicura inkozi z'ikibi zituruka mu gihugu cy'u Rwanda vyatumye inzego z'igipolisi n'iperereza vy'u Burundi mu ntara z'uburaruko zihagarika zimwe mu ngenzi zivuye muri ico gihugu inyuma yo kumvirizwa bagiye bararikugwa ngivyo bikuru bikuru mu vyage biraranga ko imigenderanire itifashe neza ku mipaka iyo Burundi n'u Rwanda mu ntara z'uburaruko muri uno mwaka turiko turasozera 2016 mu Burundi mu ntara z'uburaruko Jean Bosco ndarurinze ijwi rya America
Radio ijwi rya America hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
uruhagarara
urahomiwe bega mana yanje ibintu tuzobikuraga twimbere
ukwikekana
ehe mwishwanje tugasamara baradufye tatwese
banirumve ko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba turake ibintu byangare tubone jongera nisinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyuko urumusore ko nanje nkaho murengero mafu
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya America imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
umviriza biyage nabandi
ijwi rya America ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za America
Leta zunze ubumwe za Amerika ziraha agaciro ubwigenge bw'itangazamakuru zibona ko ubwo bwigenge ari ikintu gikomeye cyane mu buyobozi burangwa na demokarasi. Yamara mu bice bitari bike itangazamakuru ryarageramiwe n'ababona ko ubwigenge bw'ugushikiza ivyumviro no gukorera habona mu nzira ya demokarasi bibabangamiye. Muri rusansuma y'abamenyeshamakuru bapfunzwe ku isi yamiba uko umwaka utashe, ishyirahamwe rijejwe gukingira abamenyeshamakuru Committee to Protect Journalists mu mfunyapfunyo CPJ ryasanze igitigiri cy'abamenyeshamakuru bapfunzwe ku isi muri iki gihe ari kinini cyane mu buryo bitari bwabe kuvishyira hamwe CPJ ritanguye gutororokanya amakuru ku bwigenge bw'itangazamakuru mu mwaka w'1990 ku itariki imwe y'uku kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'2016 abamenyeshamakuru 259 bari bapfunzwe umuntu abagereranije n'abamenyeshamakuru 199 bari bapfunzwe ku isi mu mwaka w'2015. Igihugu cya Turikiya gifise hafi cya gatatu cy'abamenyeshamakuru bapfunzwe muri rusange ku isi. Mu gihe leta y'icyo gihugu ibandanya gukandamiza abagirizwa ko bagize uruhara muri kudeta yageragejwe mu kwezi kw'indwi, Turikiya yapfunze abamenyeshamakuru 81 ibagiriza ko bakoze imirimo ibangamira leta. Vyongeye leta yaranumije ibinyamakuru birenga 100. Gufunga abamenyeshamakuru birabandanya kuba ikibazo gikomeye mu bice bitandukanye vyo ku isi. Ibihugu vyo Bushinwa, Misiri, Eritrea na Ethiopia nivyo bigeramiye abamenyeshamakuru kurusha ibindi ku isi. Uyu mwaka w'2016 nibwo bwa mbere kuva mu mwaka w'2008 Iran itaba mu bihugu bitanu vya mbere ku isi bigeramira kurusha ibindi abamenyeshamakuru. Yamara abategetsi ba Iran baracageramira ubwigenge bwo gutangaza amakuru mu gutamumvuto abamenyeshamakuru harimo umuntu atunganya amafilm Kevan Karimi afunzwe mu kiringo cy'umwaka kubera filme yerekeye politiki yashize habona itangaza amakuru kenshi rirageramirwa n'amareta akandamiza ubwigenge bwo gushikiza ivyumviro no gukorera ahabona Leta zunze ubumwe za Amerika zizobandanya gusemerera ku vyerekeye gukingira abamenyeshamakuru n'uruhara rwabo mu bihugu birangwa na demokarasi hamwe no kuvugira ukuri.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta zunze ubumwe za Amerika. Iyi mwumva ni radijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Washyize hamwe ibiganiro ni Fatuma Karara Arimasi, amakuru mwayagejweho na Rosine Munezero. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbifurije amahoro y'Imana, mugire ibihe byiza. Ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika birakomeje.
Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.